Yohana ikigabane cy'icumi na gatanu.
Jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi ryama ryose araritutulira ngo rirushirize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, namwe muramashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riterwa inyuma y'umurima w'inzabibu akuma, maze bakayegeranya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akabagumamwo, musaba ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo Data arashimagizwa, nimwama cyane kandi mukaba bigishwa banje. Nk'uko Data yankunze, niko nanje nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanje. Nimwitondere ibyagezwe byanje, muzoguma mu rukundo rwanje, nk'uko nanje nitondeye ibyagezwe bya Data, nkaguma mu rukundo rwiwe. Ibyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanje ubabemwo, kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Ngiki cyagezwe canje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawogira urukundo ruruta rw'uko umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ibyo ndabategetse. Si nk'ibita abashumba, kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora, ariko mweho nabisa abakunzi, kuko ibyo numvanye Data byose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba Data cose mu izina ryanje akibahe. Ibyo ndabibategetse kugira ngo mukundane. Isi ni yabanka, mumenye ko jewe yabanje kunya nkitarabanka. Iyo mubaba isi, isi bikunzi cayo, maze kuko mutaraba isi, ariko nabatoranije mu isi, nico gituma isi banka. Nibuke rya jambo nababwiye nti, umushumba ntaruta shebuja. Namba barampamye, namwe bazobahama. Namba baritondeye ijambo ryanje, n'iryanyu bazoryitondera. Ariko ibyo byose bazobibagirira babahora izina ryanje, kuko batazi uwantumye. Iyo ntaba naraje ngo ngire ico ndababarira, nta cyaha baba bafise. Ariko none ntibari n'ico bireguza icyaha cyabo. Uwunya nkaba yankana Data. Iyo ntaba narakoreye ibikorwa muri bo bitigeze gukorwa n'uwundi, nta cyaha baba bafise. Ariko noneho twe na Data baratubonye, baraheza baratwanka. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo ryanditswe mu byagezwe byabo rishike, ngo banyankiye ubusa. Ariko umwitsa hazozira, uwo nzobarungikira ava kuri Data, niwe mwemu w'ukuri akomoka kuri Data, uwo ni wazonshingira intahe. Kandi namwe nyene muranshingira intahe, kuko mwari kumwe nanje uhereye mu bihe bya kera.